Kennedy ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira I Washington DC mu kirune mu Kinyarwanda. Iyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Federica Mundikije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abadepite bagize umuryango w'ubumwe bwa Ulaya bari mu rugendo mu Rwanda. Ikibazo cya Paul Rusesabagina afungiwe mu Rwanda cyagarutse mu biganiro bagize n'abayobozi mu Rwanda.
We as parliamentarians are free in our decision. We made a clear statement. But because we are committed to human rights, this is our duty, our political will.
Uyo ni Depute Norbert Denose ahagariye Ubudage mu nama nshingamateka y'Uburaya avuga ko naho bemera ubwigenge bw'amasentare bitabuza ko bavuga uko babona ibintu no gutanga ibyiyumviro ku manza zimwe zimwe. Sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yatanguje ibikorwa byayo by'ukwezi kwa 11 I Bujumbura mu Burundi. Vice President Kamala Harris atekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'ama leta mu nama nkuru izobera I Paris mu Faransa ko leta z'umwe za Amerika zishyigikiye amatora muri Libya. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Utwigoro twihutirwa two kugarukana umutekano mu gihugu cya Ethiopia twakomeje uyu munsi ku wa kane. Icyo gihugu kimaze umwaka mu ngwano. Muri iki gihe intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Amerika iri mu rugendo mu gihugu cya Ethiopia, uyu munsi Perezida wa Kenya yaboneho akanya ko gutera kamu gasaba gahengwe mu buryo bwihutirwa k'iyo ngwano imaze umwaka. Uru Kenyatta yavuze ko yabaje kubona atabiganiro nyakuri byigeze biba byo kurangiza iyo ngwano yahitanye abanyagihugu 2,000,000 ikanakura mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze. Ingabo za Tigreya zifatikanije n'undi murwi witwaje ibigwanisho zarafashe ibisagara bikomakomeye bitari bike mu minsi iheze kandi zisagirije umurwa mukuru Addis Abeba. Umuvugizi umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed Belen Sayuna ntacyo arishura ku kibazo yabajijwe niba Abiy azobonana n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeffrey Feltman. Feltman yaratangaje muri indwi ko hariho uburyo bwinshi bwo gutangura ibiganiro mu ibanga. Umutwe twigoro kandi ejo ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yaratangaje ko yavuganye na Abiy bakayaga ukuntu yofasha mu gutanguza ibiganiro byo guhagarika ingwano. Uyu munsi kandi Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatumye ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Umuseruko izokwiga ikibazo cy'ingwano muri Ethiopia ku igenekerezo rya 16 ry'uku kwezi kwa 11. Tukiye ku mugabane wa Afurika, abanyagihugu muri Mali barahanganye n'umusenyi ubageramiye inyuma yaho kiyaga cya Fagibine cumiye. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeanne Mukanguzi.
Kuva icyo kiyaga kiri mu majyaruguru ya Mali gikamya amazi, imiryango igituriye igomba gushaka uko irwana ku ngo zayo kubera umusenyi ugenda basatira n'uburyo bushya bwo kubaho biturutse ku butaka bwagundutse. Icyo kiyaga kigeze kuba icya mbere mu bunini mu burengerazuba bwa Afurika. Cyanakiraga amazi yaturukaga mu ruzi rwa Nigeri iyo rwabaga rwuzuye buri mwaka. Cyakora cyagiye cyuma buhoro buhoro nyuma y'amapfa yo muri za 70 bituma abantu barenga 200,000 bahindura uburyo bwa gakondo babagaho. Kuri video haganira na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge, Abdul Karim Ag Al Hassan, umuturage wahoze ari umuhinzi akaza guhinduka umworozi, yerekanye ahantu hari ubutayu agira ati aka karere kose kahoze gatwikiriwe n'amazi. Ubu we n'abandi baturage bahoze mu midugudu yo hafi y'ikiyaga mu burengerazuba bw'umujyi wa Timbuktu bakora ingendo n'amaguru bajya gushakisha amazi y'amatungo, ari nako bakora ibishoboka byose kugira ngo batangire umucango wa satire. Ikibazo kigabanuka ry'umubare w'abari baturiye ikiyaga Fagibine gitezwe ko kigaruka aho botse igitutu mu nama mpuzamahanga ihindagurika ry'ibihe Glasgow muri Ecosse.
Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris yatekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'ama leta mu nama nkuru izobera I Paris mu Faransa ko Leta Zunze Amerika zishyigikiye amatora muri Libya. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rifatanije n'Ubudagi hamwe n'Ubutaliyano. Izobera I Paris mu murwa mukuru w'Ufaransa ku igenekerezo rya 12 y'ukwezi kwa 11. Bitekanije ko abakuru b'ibihugu n'ama leta bavuye mu bihugu byo muri Afurika n'ayandi makungu bazoyitaba. umwumvikano muke uhagaze ku itunganywa ry'abatora yo muri Libya atekanijwe ku igenekezo rya 2024 y'ukwezi kwa 12 urageramiye utwigoro two kurangiza ubwicanyi n'akajagari birangwa mu cyo gihugu. Vice Perezida Harris avuga ko leta ya Amerika ishaka kwereka abanyalibya ko ishigikiye utwigoro twabo two gutunganya amatora hamwe no kuvana muri ico gihugu abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangira bose. Harisa azoba kandi ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi itanu mu Faransa. Muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini cyatanguye mu Rwanda mu rugendo umurwi w'abadepite bagize umuryango umwe bwa Buraya barimo mu Rwanda bongeye kuvuga ku kibazo cya Rusesabagina. Uhagarariye uyu murwi depite na Robert Noze yabwiye ibinyamakuru ko bubaha ubutungane bw'u Rwanda ariko ko nabo bafise uburenganzira bwo kuvuga icyo biyumvira ku ngingo iyo ariyo yose. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi isabye leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko. Kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda. Ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Uwaje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu.
It's not a secret that I was not very much I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament
because aragira ati sibanga nababwira ko nje ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banje bafashe. Kuri nje sinari nyuzwe nuko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho. Ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga. Twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo turi abadiplomate, turi abadepite batowe bigenga. Ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu. Uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu.
It's your decision, you are an independent country, you have the government, you have your
judge. Aragira ati ni icyemezo cyanyu, muri igihugu cyigenga, mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twaberetse uko tubona ibintu. Abadepite bageze komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana.
Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira uko tubitekerezaho. Ngero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana, ngira ngo ibiganiro bizagenda bikomeza, ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane.
Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza kubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'Iburayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina.
Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo no gutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Iburayi nk'uko barimo guha amabwiriza Polonye. Mu Rwanda ni igihugu kigenga, nta nubwo kibarirwa muri sfere ya Union Europeane unegereranyije n'abo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsi bihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afurika inkumva nta jambo bafite nta numwanya bafite kuko ibyo batanga si polisi yose uko wabona ibintu ahubwo ni amabwiriza ibihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda nabagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango umwe bw'Iburayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi sentare nkuru y'umuryango wa Afrika ibuseruko yatanguje ibikorwa byayo by'ukwezi kwa 11 kuri iyi nshuro. Iyo sentare yashimye kuja kurangurira ibikorwa byayo mu Burundi na karyo ko guhimbaza imyaka 20 iheze iyo sentare ishinzwe nk'uko bitangazwa n'abayitwara. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Itegeko ryenga sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rivuga ko ifise inshingano zo gucungera kw'amategeko agengwa umuryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akareka EAC yashezweho mu mwaka w'2021. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icese ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka 20 heze iyo sentare ishinzwe ubugirongoje, Nestor Kayobera aturuka mu Burundi arashimikira ku ntambamye ihari mu gushira mu ngiro ingengo z'iyo sentare.
Ubwambe nuko nkora ivuze nuko sentare cimanza ariko cyashigenda gukurikira kurabi uko gurubanza gwashizwe mu ngiro ariko amasentare yo mu bihugu haje gucimanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kuri tere yuko urubanza gwashizwe mu ngiro nubwo ko ariko sentare iwacu yavuga guse nuko iciye urubanza ibihejeje nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza gwanje rushwe mu ngiro akazoguma garuka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utavuze mu ngiro ubuhonyanze iri tegeko.
Iyo sentare igizwe n'abacamanza 11, batandatu bo mu gisata ca mbere na batanu bo mu gisata c'iyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya. Naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami yigenga. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Maitre Vital Nshimirimana arongoye Runani Force, umwe mu bashingwa manza baburana imanza imbere y'iyo sentare.
Saba cyamanza bagenda ngo nubuhizi bwabo canke nubuhinga canke bagomwe kubera ibyo bamaze na mareta barungika bakaza bakurikira inyungu z'amareta. Nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'umurundi yasanzwe aburanira iyo leta nyene hanyuma gaca asubira kugenda akabariwe mu cyamanza mukuru kandi manza zimwe zimwe yaburanamwo zimwe zimwe yakurikirana zitarahera.
Yamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko atamukuru w'igihugu atari igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro i Arusha muri Tanzania.
Nta nzu iri kuyasha sentare iri kuyakora kandi cimana zayo atamusirikano nta muntu ayiti nta gitsure. Nuve yuko mwiyungururizo abacamanza ni batanu bavamo ku bitanu cyogwana ukuntu umucamanza w'umurundi hagira umuntu amahagara kwa kandi ngo cubaza gushyo ivyo ntibinashoboka. Ariko uje kuvuga kuti ni vyiza ko abene igihugu bamenya sentare yabo kandi bakamenya ubasha ifise ko hari abantu bazi ko abantu bashwana ni barabara aho kuja muri sentare ngaha y'intango ya Rohero aca twa rubaza ya Arusha kugira imanza mwe zimwe cyagumushwa n'amaguru iziwe ziraje hariya.
Igisata ciya kiriro gimanza kimenyesha ko imanza zirenga 500 arizo zimaze kwakigwa niyo sentare mu myaka 20 imaze, 60 muri zo zavuye mu Burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri Tanzania. Muri zo harimo iz'amashami yigenga mu Burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga kw'iyo sentare. Ni nk'ugwerekeye ikirengo ca gatatu canya kwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hame no gwerekeye ifutwa ry'amashami 5 yigenga muri ico gihugu. Kugwa mbere ingengo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira perezida Nkurunziza kwitoza mu mwaka w'2015 ni mu gihugu kabiri ukiri mwiyungururizo. Umunyamategeko Vitane Nshimirimana atwara rimwe muri aya mashyirahamwe yafuswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'2015.
Ibyo rero urumva yuko harimo agahaze bikerekana yuko sentare iriko irasubira inyuma kandi akunda gahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no ku batwara ubwabo kuko ubundi munsi nabo nyene bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture nibasanga icumbagira nabo nyene ntizoheza ugatunganiriza
kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uko kwezi kw'11 abacamanza bagize ibisata byose ntare bazoburanya imanza bari ibujumbura nibikogwa byatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo c'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu by'umujyango wa EAC arivyo Uburundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo basigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikogwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Rwanda mucamanza muri sentare isumbuye ya Nyarugenge yaburanishije urubanza rwungurujwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutetsi buriho mu Rwanda Christophe Kayumba n'urubanza ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Uregwa yasavye sentare kurekurwa agakurikiranwa ari hanze ubushikiza manza bwogo busaba ko akomeza gufungwa. Ni inkuru imumenyesha makuru y'u Amerika Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyarimwe n'umushakashatsi bwana Christophe Kayumba yagaragaye ku ikoranabuhanga rya Skype yambaye impuzankano y'irozi iranga abagororwa ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali imageragere. Umunyamategeko umwunganira Jean Bosco Ntirenganya Sefu we yari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kayumba watindanye ijambo asobanura impamvu z'ubujurire bwe yabwiye urukiko ku mucamanza ku rwego rwa mbere yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo hari ingingo z'amategeko yirengagije ku bushake. Muri izo ngingo Kayumba avuga ko zimwe muri izo zijyanye n'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko kandi ko umucamanza yagombye kuba yararebye impamvu zose ababuranyi batanze. Aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega bitabayeho ahubwo ko ikirego cyabwo gishingiye ku mpamvu za politiki. Ku ikubitiro Kayumba yarezwe gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo Goretti Yankurije mu mwaka w'2012. Yarezwe kandi gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru Fiona Mutoni mu 2017. Ariko icyo gushaka gusambanya umunyeshuri yigishaga urukiko rwagiteye utwatsi ruvuga ko ibyo avuga ari amagambo atagira ibimenyetso biyashyigikira. Urukiko rwamuketseho gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo ruhita rutegeka ko abafunzwe by'agateganyo. Kayumba yasobanuye ko nyuma y'iminsi ibiri ashinze ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda RPD mu mpine ibinyamakuru byegamiye kuri leta uregwa yemeje ko binaterwa inkunga na leta byahise bisohora inkuru zikubiyemo ibirego ari kuburana. Aravuga ko inkuru byamwanditseho ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho ikirego. Asobanura uburyo ikirego cye gishingiye kuri politiki. Kayumba yavuze ko hari abantu yita ko bakomeye atavuze amazina n'imyirondoro yabo bahuye nawe bamusaba guhamagaza itangazamakuru akitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga. Abo Kayumba yabwiye urukiko ko bamuburiye ko kutitandukanya n'ishyaka RPD bizamuviramo gufungwa kandi ko nta kinkiko zizabikoraho. Kayumba yabwiye umucamanza ko yagereranije imikorere y'ubushinjacyaha bwa none ntahitaniye n'iy'ubushinjacyaha bwo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza ahisa mugarura mu murongo amwibutsa ko atandukira kuko mu byo yajuririye hatarimo igereranya ry'imikorere y'ubushinjacyaha ku butegetsi buriho n'ubwo ku bwa Habyarimana. Kayumba yavuze ko umutangabuhamya Goretti Yankurije umurega kumusambanya ku gahato ari umubeshyi. Yibaza uburyo yavuze ko yasambanijwe ku gahato mu mwaka w'2012 mu kwezi atibuka. Uyu mutangabuhamya mu bibazo yabajijwe harimo kumenya niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye. Ibi nabyo Kayumba akabitindaho agasaba urukiko kuzabisesengura rukamenya ukuri kwabyo kuko umutangabuhamya yemeza ko atibuka niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye. Umunyamategeko Ntirenganya umwunganira nawe agakemanga bikomeye icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere gifunga by'agateganyo bwana Kayumba. Avuga ko hatigeze hagaragazwa impapuro za muganga nka bimwe mu bimenyetso ndakuka byagaragaza ko koko Kayumba yasambanije ku gahato ari umukozi we wo mu rugo. Avuga kandi ko mu buhamya bwe uwareze Kayumba atabasha kugaragaza imiterere y'inzu avuga ko yabanagamo na Kayumba. Ikindi uyu munyamategeko avuga ko gitangaje ni urutonde rw'abatangabuhamya avuga ko inyandiko mvugo zabo zitashyizwe muri dosiye kuko ubushinjacyaha bwasanze bashinja ururegwa. Agasaba ko uwo yunganira yarekurwa agakurikiranwa yidegembya. Nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze mu iburanisha rya none bwavuze ko uregwa n'umwunganizi batagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zaba zarirengagijwe mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyapolitiki Kayumba. Ubushinjacyaha komeza gushimangira ko hari abatangabuhamya bashinja Kayumba ibi byaha byo gusambanya ku gahato umuntu mukuru. Bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere gihamo uko kiri agakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa. Kuva mu mpera z'umwaka w'2019 kugeza mu mpera za 2022 yafunzwe arirwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho. Urukiko rwajuririwe rwategetse ku icyemezo gihamo uko kiri niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubira kwiburishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Mbere gato yo gushinga ishyaka, Kayumba yari yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byagombye gukosorwa mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu. Nibaruwa atigeze ahabwaho igisubizo. Na nyuma yo gutangiza ishyaka Rwandese Platform for Democracy Riharanira Demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu bwana Christopher Kayumba. Ehabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamira iradio Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe, n'umunsi mpuzamakungu wo kurwanya inyifato yo kudahana abakora ibyaha ku bamenyesha makuru. Uyu munsi wibutswe mu gihe umutekano w'abakora umwuga wo gutangaza amakuru ubandanya kugiramirwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka wo bahimbajwe gute makungu no mu karere k'ibiyaga binini. Mugenzi wacu Fidele Nyongabo yavuganye na Mekio Hondera ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi, Burundian Journalist Alliance BJA mu mfunyafunyo ari i Bujumbura, Armel Gilbert Bukeneza umenyeshamakuru yigenga ari i Nairobi muri Kenya, na Ala Majesté Barenga umenyeshamakuru kuri Radio Culture n'umwigisha w'ivyigwa vyo kumenyeshamakuru ari i Bujumbura. Armel Gilbert Bukeneza atangura avuga uko uwo munsi wahimbajwe aho aherereye muri Kenya.
Ndakurikirana amakuru yo ngaha muri Kenya mugabo ngurikirana cyane y'i Burundi gusumba, nibatankurikirana n'ay'i Burundi gusumba yo muri Kenya mugabo ivyo nabashoboye kubona muri Kenya n'ahandi igihugu gifise novuga muri kano karere n'igihugu ki novuga kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru. Par contre nashaka kumenya abari mu Burundi uko kiba byagenze, kubera nk'ikime nabonye no kumbuga ngurukana bumenyi sinde ko arabo tubiri ko byari bimeze mu Burundi.
Ale Majesté mu Burundi Gilbert aravuze ko yashaka kumenya kugende woba warahimbajwe mu Burundi. Uwo munsi mukuru wahimbajwe gute mu Burundi?
Washitse abamenyesha makuru bwa mbere ho atarubugiro afite, kuko cyo ndatabye kumva ko ari gishira mu gipango BGA iryo nibaza ko atamenyesha makuru mwarize hamarishika batafite urubugiro rishika abamenyesha makuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo, bituma badakurari hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora. N'umunsi mukuru wageze abamenyesha makuru b'Abarundi n'ukuri nubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu Burundi badashika kuronka inkuru nyazo bimwe bitala kyo suse bafite ubwoba muri bwo bafite ingorane ya kazoza k'umwuga bari kubona ko akabuza umwuga wo kumesha makuru buke buke atatirambere iko riyaboneka. N'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa nubwo abamenyesha makuru bose bavuze ati n'umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe, ariko n'umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha makuru ubwiganzure bwo kumenyesha makuru mu Burundi atakubwifashe nubwo hakozwe utuntu duke duke. N'ukuri ndakubwira ko n'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'abashyirahamwe y'abamenyesha makuru, kuko nta shyirahamwe n'ubwo ngo rihuza abamenyesha makuru inyuma yaho ibeje isambukiye yaba association burundaise de radio diffusion ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo iryo ryo n'iry'abantu bafite amaradiyo ruka n'iry'abakoresha si iry'abamenyesha makuru. N'ukuri wabajije umwe cyangwa undi twicaranye tugahuga akavuga ati umunsi wari umunsi mukuru twari kwicara hamwe mugabo ntibigikunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora duharanira kubaho. N'ukuri nta kintu cyanini cyawahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze hari atuye ko tugarukire.
Reka tubaze Mekion ayoboye iryo shyirahamwe BJA, uwo munsi mukuru uba wahimbajwe gute muri rusangi? Ale Majesté Barenga aravuga kutahimbajwe mu Burundi, mwogira icyo mubivuga ko?
Ego murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze. Ego nk'uko umugenzanje Ale Majesté abivuze muri rusange uwo munsi muri ntitukuvuga ngo warahimbajwe. Jewe ubwanje hari amaradiyo amwe makeyi cyane yashoboye kusaba uvuga uko ndabibona ugene abamenyeshamakuru bamaze mugabo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi abamenyeshamakuru ushaka kuri ibintu byonyine. Muri rusange navuga nti uwo munsi mu Burundi ntiwahimbajwe, imvo ntabwo dushoboka amenye bunyene kumbure ngira biva kuri bihe turimo mu bimenyeshamakuru bimwe cyangwa ugasanga amashami y'abamenyeshamakuru kumbure ntabiha agaciro akarindira mbona kenshi aho dukunda ko nkwane gusiba ibyiyumviro uvuga nti tukaganira n'abandi tubashikiriza uko tubona ibintu. Umunsi mukuru wahariwe iradiyo n'umunsi mukuru wahimbazwa ubuntu zo kwezi kwa akabiri winovuga nti umunsi n'ukuri ntabwo wahimbajwe mu Burundi.
Muri rusangi kubona ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashizeho iyo tariki ya kabiri y'ukwezi kw'11 kugira uwo munsi wibukwe wo gukingira abamenyeshamakuru, byo babivuze iki? Bivuze iki ku bamenyeshamakuru ku bwanyu?
Ku bwacu tubona uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagendeye hagize nuko ryajyabonye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyeshamakuru bakubagurwa, bakicwa, bagafungwa ku mabuzi mu ntangamarara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rero ntigihenze mu gushyiraho uwo munsi. Kumburi izora ko byanze biyumbi akirikatu yamirize amabi akorerwa abamenyesha makuru byoraba bigashyiraho kumburi kino kwita mekanizmi do siji kugira umunsi wahimbazwa ukamenyekana busumba kugira bikunda amenyesha makuru wo wereke bawitabiye uwo munsi wo kwiyamiriza ayo mabi adukorerwa kandi tudahendanye, haba mu karere, haba mu Burundi, haba ku isi yose. Nabo boko amenyesha makuru adakorerwa nk'abatandukanye mu kwicwa birimo.
Nza kuri Armel Gilbert bukeye neza ivyereke mwuga bwo gutangaza amakuru vyaba vyifashe gute ku isi no mu karere k'ibyaga binini mu karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange ku bwawe?
Ugiye kuraba kwisi bosino bwa kwisi bwo kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha makuru muri rusange ugenda bwo gute ibihubangamiye bigenda byiyongera muri rusange. Hanyuma mu karere nahone ni hasigara inyuma ugiye kuraba ibihugu bya muri kano karere cyo haba muri South African Community nyabaza ko nahone nuko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane. Tugarutse ku Burundi, aho urumva Uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu, bataye igihugu cyabo, badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Turi mu gihe aho amaradiyo, televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'Uburundi. Ibibazo ni byinshi cyane. Tufate mbuze ku Burundi gusa, mbuze ku Burundi gusa, mu 2016 umunyamakuru yarazimanganye Jean Bigirimana, gusa n'ubu nta kimwe turamenya ndetse n'ibyamushikiye. Mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze, mugenzi wacu akorera Bonesh FM Emel Char niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tele. Ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi, mugabo sinogenda ntavuze kameme, sinogenda ntavuze abanyamakuru ba biwacu bikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka 2020. Nubwo bari bafunzwe bazira ubusa, bazira ko bagiye gukora umwuga wabo, bagiye gukora akazi bategereza gukora. Nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango nibaza z'umwaka, aho yavuga ati mu Gifaransa, yavuga ngo jamais sans les médias, agomba kuvuga ati ibinyamakuru ni kadahara. Mugabo mu nyuma nahone twarumvise umukuru w'igihugu kuvuga irindi jambo ridahumuriza, aho novuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenzi bacu babiri. Etras Ndikumana akorereke radio y'Abafaransa RFI, fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe, mu kwezi k'umunani guheruka batakora ku bimeze.
Ale Majesté barenga ku vyerekeye icyo kibazo nyene vyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru, ubona vyifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako k'ibiyaga binini cyanke muri Afrika mu buseruko cyane cyane?
Ndiko ndaraba akare mu karere ka Afrika mu busanzwe turimo uburenganzira bwo gukoresha amakuru si mu Burundi gusa, kagate cyari muri mu gihugu cy'u Rwanda nawe nyine ni uko nyene. Amakuru amenyesha amakuru abuzwa gukora batwi ibikoresho byabo nawo bideha mu gihugu cya Tanzania, nyuma yuko Magufuli wahoze ari umukuru w'igihugu Magufuli asubiriwe n'uwahora, abantu bari bazatangiye kugira umwizere ko kumbura ibintu bigiye kugenda neza, nabyo nyine nuko bimeze. Abamenyesha amakuru bacahohoterwa mu Burundi, sinavuga ngo ni abamenyesha amakuru bahari, barahari gusa icuka cyo gukora si cyiza. Bwa abamenyesha amakuru bagerageza, biragoye cyane mu Burundi, cyo kimwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Nta terambere ryo kumenyesha amakuru riboneka, nta bwigenge, nta bwisanzure, nta kandi bitari no mu nshingano y'amaleta yacu. Ibyo ntaho bideha ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kuko niyo ntumbero ya demokarasi. N'umunsi kumenyesha amakuru bwa Burundi, umuntu akora ibintu ni nko kwiheba.
Juti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibigano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edi Rwemaniwe yarabihagarariye turabashimiye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye kamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.